Turashimiye ko mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu kombi twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tugasamiranira na FM 104.3 ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Nirinahazwe. Leta y'u Burundi yemeje umugambi mushasha wo kunganisha imishahara y'abakozi bose bayikorera bafise urupapuro rumwe rw'umutsindo. Abarimu bakiye gute ino ngingo
bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse bijanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko na kare nta mwana n'ikinono.
Uyu ni Victor Ndabaniwe haserukira urunaniko sesoma ruhurikiyemo amashyirahamwe y'abarimu mu gihugu cy'u Burundi. Muyagezeho muri make ijyanye no ku isi, abarenga 60 baguye mu isanganya ya gari ya moshi muri Congo. Uburusiya nabwo bukaba bwateye ikigo kinini cya gisirikare muri Ukraine. Ano makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya gatoya muri hafi y'amaradiyo yanyu. Deka makuru agezeho ryani no kwisitu ya here mu karere habajeje igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu muri Republika Demokarasiya ya Kongo batangaza ko abantu 61 baraye bahitanywe n'isanganya ya gari ya moshi. Iyo gari ya moshi yahinutse ku mugoroba w'ejo ku wa gatandatu yari ivuye ahitwa Luena mu ntara ya Lomani ija mu gisagara kirimo ubutaka bwinshi citwa Tenke gerereye mu manuko bushira ubuseruko bwa Kongo. Abakomeretse ni 52 nk'uko bitangazwa n'abajeje uruza n'uruza rw'abantu n'ibintu muri Ikongo. Iyo gari ya moshi ubundi yageneye gutwara ibidandazwa ariko abarenga 100 bari bayirimwo binyuranije n'amategeko. Ibikorwa byo kurondera abandi baba bayiguyemo batahuse baboneka. Ibiziga biracabandanya nk'uko igisata kijejwe kunguruza abantu n'ibintu kibitangaza. Ico gisata kikavuga ko umwanya n'umwanya igitigiri rero cabaguye muri iyo sanganya gishobora kwiyongera. Igitero cha misile Uburusiya bwagaje ku kigo gikorerwamo imyimenyerezo ya gisirikare muri Ukraine cyahitanye abantu 35 gikomeretsa 134. Ikigo citiriwe amahoro chatewe nico kigo kinini mu bigo vya gisirikare muri Ukraine bimaze kugabwa ko ibitero. Ikigo chatewe kikaba giherere ku birometero 25 uvuye ku mupaka wa Pologne ku ruhande rwo mu burengero no ku birometero 60 y'igisagara cha Lviv abatari bake bacamwo mu hunga. Benshi mu baserukira ibihugu vyabo muri Ukraine abakuri amashirahamwe mpuzamakungu n'ibimenyesha makuru biriko bikurikiranira na hagufi ingwano ya Ukraine n'Uburusiya babaye bari mukira muri ico gisagara ca Lviv gushika inosaha cafatwa nk'igitekanye. Ikibanza catewe gikunzwe kandi gukoreshwa n'abasirikare b'ishirahamwe NATO. Abategetsi ba Ukraine mu vya gisirikare bakavuga ko bataramenya ariko niba hari umusirikare wa NATO yoba yahasize ubuzima canke akakomeye kira. Igitero cakoze kuri ico kigo ca gisirikare citiriwe amahoro nico gitero gikomeye mu vyo Burusiya umaze kugaba mu burengero bwa Ukraine. Ibi bikaba vyateye ubwoba bw'uko n'igisagara ca Lviv naco vuba cinjira mu ntambara. Abadiplomate bihugu vyo mu burengero basanga iki gitero ari kandi uburyo bw'u Burusiya bwo kubandanya kugabisha ibihugu vyarungikiye ibirwanisho Ukraine. Hagati aho amashirahamwe afashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akorera mu burengero bwa Ukraine yagabishijwe ko umutekano w'ako karere utacizewe gutyo abayakorera barimwo abakorera Lviv basabwa gukinjura bakaja handi bidatevye. Ano makuru yose abagezeho ijyanye no ku isi ku ijwi rya Amerika mushobora kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ay Wewe mukarere kibiyaga bigari tuyahera mu gisata cy'umutekano abaserukira imirwi itwaje ibirwanisho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo batangaza ko biteguriye gushira ibirwanisho hasi ariko ibi bakazo bikora ariko leta ibaronkeje ivyo basaba mu vyo basaba harimo ugucungera umutekano w'abanyagihugu ku buryo bufatika abaserukira imirwi irenga 35 ejo kwa gatandatu biriwe mu nama yabahuje n'urwego rw'igihugu rujeje gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba mugenzi wacu Vedaste Ngabo yadukurikiraniye ino nama yabereye mu gisagara ca Uvira
abavira abanyamurenga babembe ndetse n'abanyindu hamwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abagwanyi abaserukira imitwe y'inyeshyamba bavuga yuko biteguye gushyira intwaro hasi kugira ngo amahoro agaruke mu gihe leta yashyira mu ngiro ibyo bagiye bayisaba mu biganiro bitandukanye by'amahoro Jeremy Rukoberwa yavuye muri teritwari ya Fiza serukiye Mayimayi Mulumba
bifuza amahoro ireta ibonye yuko tugomba gushira inani intwaro hasi ireta yacu ibihagurukemo kandi ituhuze nabacu ituhuje nabacu mbo donc tugashira hasi nabacu bagashira hasi izo turabikunda cyane amapete yacu bagomba kuyaduheza kandi umuntu wari we wese uri force negative ipeta ziwe bagomba kuzimu
mahigwe yive yaserukiye twigwanaho Android y'igice kiyobowe na Colonel Gakunzi avuga yuko leta ikoze inshingano zayo zo gucungira abaturage umutekano nta cyababuza gushyira intwaro hasi
icyo dushaka yuko bakomeza bakagira bino biganiro kugira ngo tugire amahoro kandi FARDC ikatuja hagati ikatuganiriza ari ba groupe Mayimayi ari natwe twirwaneho tugwanirira abazeye bacu kandi ivyo ntivyoshoboka ngo dushire imbunda hasi nta kintu gihindutse yindi recommendation barabushe FARDC idufatira abahungu bacu hari umwe bafatiye ngo ni Bonaire bamufatira mu Minembwe uwundi bamufatira ibukavu ubari Kinshasa dushaka rero babagarure iyo niyo sinye dushaka y'amahoro FARDC nigende iganirize Mayimayi subireyo kikazira kudutera natwe dusubireyo tukaza tuza gutera force ya Mayimayi
gusa umuyobozi ushinzwe gahunda y'igihugu ishinzwe kwambura abagwanyi intwaro Tomitambwe avuga yuko muri gahunda ihari nta bagwanyi bazashyira mu gisirikare cy'igihugu ko ahubwo gahunda ihari ariyo kubashyira mu buzima busanzwe hanyuma bakazafashwa mu gukora imishinga izabafasha mu kwiteza imbere ruvuza ngo Masenkad n'umuyobozi wa sosiyete sivile mu Minembwe asanga ari cyo leta ya Kongo yakora kugira ngo abagwanyi bashyire intwaro hasi
banyagaga bamburaga abaturage ibyabo bategaga abagenzi mu nzira bafataga inka z'abantu bakazitwara bikaba ibyabo nibwo butunzi bwabo bari bafite kubera intwaro zabo mu gihe rero bemeye kureka izo nzira bagataha ni ngombwa ngo bashike mu rugo aho batahiye babone ubundi buzima bubafasha kubaho urugero nasanga nk'abantu bahano Uvira na Fizi bafite ikiyaga cya Tanganyika niba bigisha imyuga yo kuroba ubwo bazaronka amafaranga n'uburyo batunga imiryango yabo bitewe n'uburobyi bari gukorera mu kiyaga cya Tanganyika abantu bo muri Mwenga Itombwe bashaka kuja mu buhinzi n'ubworozi n'ahantu hororwa inka n'amatungo magufi yandi aba bagwanyi bari bitabiriye ibiganiro bavuga ko bishimiye gahunda nshya leta igiye gutangiza yo kubashyira mu buzima busanzwe kuko irimo imishinga izabafasha mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere uturere batuyemo David Bubasha n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya JDS atangaza yuko bateguye ibi biganiro byo gushaka amahoro kubera umutekano muke uri mu turere twa Fizi Uvira na Mwenga amashyirahamwe yigenga muri raporo zayo zitandukanye avuga yuko muri utu turere twa Fizi Uvira na Mwenga habarigwa imitwe y'inyeshyamba irenga 90 Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira mu tara kivuye
Vedaste Ngabo urakenuye mu Burundi naho leta y'ico gihugu yemeje umugambi mushasha wo kunganisha imishahara y'abakozi bose ba leta bafise urupapuro rumwe rw'umutsindo leta ihumuriza ko atamukozi azogabanirizwa umushahara ahubwo ko benshi bazodugirizwa agashahara kabo amasendika y'abakozi arashima ino ngingo agasaba ariko ko uwo mugambi wo kwihuta gushirwa mu ngiro inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akoresha ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda
Imari ku byerekeye imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi zimaze imyaka irenga 10 ubu leta yafashe ingengo mu nama shekiranganje kw'ico kibazo gitegerezwa kuva mu nzira kugira ngo abakozi ba leta bafise urupapuro rw'umutsindo rungana bahembwe umushahara rungana aho bo babakorera hose mu kazi ka leta. Itangazo ry'inama ashikiranganje yerekana ko intumbero ari ugukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara no kugwiza umwimbu mu kazi ka leta. Leta yemeza ko abegwa n'ico kibazo bose bagize uruhara mu cigwa cakozwe cengenwe umugambi woshibwa mu ngiro. Leta ivuga kandi ko byitezwe ko abarimo bazodugirizwa agashahara kugira ngo bazohamze bagenzi babo cane cane bakora mu gisata c'ubutungane. Iki kirashimisha amasendika y'abakozi nkuru nane mpuza amasendika y'abarimo kosesona ruhurikiyemo amasendika arenga 10 abarimo ne nabo benshi mu bakozi ba leta kuko barenga ibice 50% by'abakozi bose nkuko ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bubivuga. Ne nabo bamye basaba ko hoba ukunganisha imishahara kuko ku bwabo bahembwa make bagereranije n'abagenzi babo bafise urupapuro rw'umutsindo rumwe yamara bagakora mu bindi bisata. Victor Ndabaniwe aserukira urwo runani kosesona kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Ihuriro ry'amasendika bigisha kosesona muri rusangi riranezerejwe n'ingingo leta yafashe ku birabana n'agaciro k'amanota yahawe akazi, na cyane cyane ko twari twiteze ko ingingo ya mbere yari yafashwe yari yoza igabanura imishahara y'abakozi. Mure tukaba dushimishwa n'uko ibyifuzo amasendika yashyize imbere leta yarayibikoreye ko bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse bijanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko na kare nta mwana n'ikinono. Iyo rero ni intambwe dushima uko turabona neza yuko bizoheza bigafasha mu bijanye no gushyira ku rugero rumwe abakozi bayikorera.
Mu mafaranga leta izotangura gukoresha mu kwezi kw'indwi uyu mwaka hazoshirwamo ayagenewe uwo mugambi wo kunganisha imishahara mu bakozi ba leta. Inama shikiranganje yemeje ko ari umugambi uzogenda urashirwa mu ngiro buke buke kuko ukeneye uburyo bwinshi bungana n'imiliyaridi 125 y'amarundi. Ku mwaka ku mwaka hazokoreshwa ayangana n'imiliyaridi 12 n'igice. N'umugambi uzomara imyaka 10 kugira abakozi ba leta bose bazobe banganya imishahara. Aha amasendika abona ko ari kiringo kire kire. Ico bikoze urunani kosesona rusanga akarusho kuwo mugambi ari kanini mu kugwiza umwimbo no kugabanya imyidogo nihagarikwa ry'abakozi mu bakozi ba leta.
Bizotuma ubwa mbere hadasubira kwibonekeza irutana ry'imishahara ku bakora akazi kamwe. Ntibizosubira kandi kwemegwa ko abakozi bazaba barahindura ibibanza bakoreramo. Ko musanze muzi neza yuko buri gihe abakozi bamwe barasaba guhindurirwa ubuzi bagenda kurondera aho imishahara bayisunumiye gusumba. Ubu rero nibaza gushyirwa mu ngiro, abakozi bose bazaba bari mu kazi kamwe bazaba bafise umushahara umwe. Cyo rero twumva ko ari ikintu kituremesha. Byaturemesha kandi kubwo ayo manota bayafashe bizotuma atamushahara w'umukozi usubira hasi. Ariko rero naho iyo ngingo yafashwe kandi itanga inyishu ku bibazo abakozi ba leta bafise na cyane cyane abigisha, biboneka ko ikiringo cemejwe n'inama shikiranganje cyo gushyira mu ngiro ipolitike y'imishahara ari kirekire cyane gose. Cyo naco kikazotuma inyishu itanyaruka kuboneka nk'uko abakozi bari kubyiteze. Tukifuza yuko rero nk'uko twame tubije inama n'ingingo mu biganiro leta yogira ikikoze kugira nk'uko inama shikiranganje yarayisabye habe inama yihuta ukurabira hamwe ibijanye n'ishyu mu ngiro y'umugambi.
Icyo umugambi utegekanya kitanezera amasendika y'abakozi no kugabanya uturusho duhabwa abakozi ba leta bahembwa menshi kurusha abandi mu ntumbero yo kurindira abagenzi babo bagihembwa make. Yamara ayo masendika abona ko ari ikibazo gishobora gutorerwa umuti mu biganiro hagati ya leta n'amasendika y'abakozi. Nk'uko byerekanwa n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta, abakozi bayo bose barenga 180,000 mu gihugu hatarimo abasirikare n'abapolisi kukira ubundi bushikiranganje. Cyeklave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kuri kijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Juge Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ku nshuro ya mbere inyuma hafi imyaka irenga ibiri abanyarwanda ba mu leta atandukanye ya Amerika ejo barahuriye mu gisagara cha Dallas kiri muri leta ya Texas aha muri Amerika mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umugore ijuge Amerika muri Texas ryaharungitse mugenzi wacu Edi Rwema kubidukurikiranirana
no munsi waranzwe n'ibiganiro byibanze cyane ku ngaruka za COVID-19 ku miryango uruhare rw'umugore n'urubyiruko mu kwiteza imbere no guhanahana amakuru yagirira abanyarwanda batuye muri leta zunze ubumwe za Amerika akamaro. Benshi mu bavugiye muri uyu muhango bagiye bagaruka ku ngaruka COVID-19 yagize ku miryango byaviriyemo benshi guhura n'ibibazo byo mu mutwe bitewe no kwisanga bari mu bibazo benshi batashoboraga kwikemurira. Yvonne Mugwaneza ni umunyarwandakazi utuye mu mujyi wa Dallas avuga ko ikibabaje nuko abantu benshi barimo ababyeyi bahuye n'ibibazo byo mu mutwe ariko ugasanga batabizi.
Ikibazo rero cyabayemo ababyeyi surtout abagore ubuzima bwo mu mutwe bwabo bwahagiriye ibibazo kubera yuko byabaye ngombwa yuko bahindura uburyo kibatekereza ugasanga ibintu bibaye byinshi navuga ngo babaye overwhelmed kuba overwhelmed mu kinyarwanda navuga ngo ni nko kurengwa n'ibintu icyo gihe rero byagendaga gutyo hari ababyeyi bamwe batamenye uko babyitwaramo ugasanga amasaha menshi abana baryamye basinziriye arimo ararira abandi batangira kunywa inzoga abandi batangira gushaka ikindi kintu gishobora gutuma bagira wa mwanya wo guhumeka rero wenda aho ngaho navuga ngo byabaye ingorane nini kubabyeyi muri rusange
hanyuma se bararimenya ko icyo kibazo bagifite
ikibabaje ntabwo benshi babimenya impamvu batabimenya n'ukubera yuko mu muco wacu wa kinyarwanda ntekereza ko ari no muco uzasanga henshi muri Afrika hari ubyintu cyangwa se avuga ngo sakira no kuvuga ngo urababaye harutababaye wavunitse harutavunika so no kuvuga ngo mu byukuri umuco wacu ntutwemerera kumenya ko tubabaye ntabwo umuco wacu twemerera ko tuvuga ko tubabaye niya ugize agahinda gafite ishingiro barakubwira ngo si wowe wenyine icyo gihe rero benshi ntibabimenye kubera yuko bavuze ngo ntiruri hose se
ni ku nshuro ya mbere abanyarwanda bateranye ari benshi bitari ku ikoranabuhanga nyuma hafi y'imyaka irenze ibiri nk'uko bivugwa na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mathilde Mukantabana
ubundi ntabwo twashoboraga no kwegerana ngo tuze tuvuge ibitureba twakomeje tubigira kuri Zoom ariko si kimwe no kuza mukigira hamwe ibintu ariko cyane cyane n'ibikomeye cyane nuko twanahuye n'aba leaders bose bo muri Amerika bakaza tukiga no ku gihugu cyacu turebe ibisirimo nuko twabicamo tuvuye muri COVID haje intambara ziri ku isi ibyo byose ni ibintu turimo turebera hamwe kureba ko natwe nka community yacu iri hano ikomeye ishobora kuzagireba yuko ibifatiye igihugu cyacu runini hano ibi byabaye muri iyi myaka byadindije abantu benshi ku buryo bwinshi hari abavuze akazi kabo hari abarwaye barahari muri community zacu hari abagize gute ariko ni naho twanaboneye yuko turi kumwe
Sandrine Maziateke uyobora ibiro bishinzwe abanyarwanda baba mu mahanga muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda nawe wari muri uyu muhango yashimye umuhate abanyarwanda bagaragaje mu guhangana na COVID-19 agaragaza ko bishimishije kubona abantu bongera guhura amaso ku maso
kubera COVID-19 harashize igihe kinini abanyarwanda badahura ngo basusurukanye basuhuzanye baganire hagati yabo birashimishije ni ibintu byiza natwe iyo tubigize na tukabona nk'abantu bahuye nka gutyo abanyarwanda tubaganiza uko iterambere ry'igihugu rigeze tukanabashishikariza cyane cyane no gukomeza ibyo bakora ariko bakanava no gusura u Rwanda
muri iyi nama haganiriwe kandi uruhare abanyarwandakazi bakwiye kugira mu kwiteza imbere guteza imbere igihugu barimo ndetse n'icyo bakomokamo banarebera hamwe amasomo bakuye mu cyorezo cya COVID-19 kugira ngo habaye ikindi kintu cyatuma ubuzima busa nk'ubuhagaze nk'uko byagenze muri iyi myaka nze hafi biri byasanga biteguye bihagije Madame Jean Uwamariya ari mu bateguye inama akaba aturuka muri leta ya Virginia
Isomo ryiza ni wa muco w'abanyarwanda kazi cyangwa se n'abanyarwanda bwa uburere bwo gufashanya. Icyo kintu twaracyubatse cyane no mu bihe biruhije cyane niho ko kwisuganya no kwisungana mu kuganira mu biganiro cyangwa se ari mu gufashanya muri ubwo buryo bwa finances cyo twagikozeho kandi ni icyigisho twabonyemo nuko uwo muco wacu tutawutaye ahubwo twarushijeho kuwagura cyane.
Uyu munsi mpuzamahanga wizihijwe muri Leta ya Texas wabaye n'umwanya wo kumurika ibikorwa bitandukanye bya ba rwiyemezamirimo batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore ubusanzwe wizihizwa tariki ya 8, ni ku nshuro y'111 umaze wizihizwa hirya no hino ku isi. Abanyarwanda batuye muri Amerika bemeza ko kuri inshuro uyu munsi ubaye uburenganzira bw'umugore bukibangamiwe hirya no hino ku isi, ariko bakemeranya ko hari intambwe ikomeye imaze guterwa mu guteza imbere umugore. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika, Dallas, muri Leta ya Texas.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Ushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,350 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,760. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Combo taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Munaenda kusikiliza Combo taxi, taxi ya Grand Lac.
Hello. Yego ndakumva neza. Yewe amuno wese. Nakoze umunitse muri taxi hano ku mupaka. Combo taxi.
Karibu wakilia wazuri, karibu mkombo taxi. Madame, karibu ingia. Patron, pardon, msogele kidogo ikali. Sunaona kama iko na bezu ya nafasi ya kuchele kitungaki ya masamaki. Karibu mama.
Yewe, ndabona hari kibore ntazi ko kimeza kije kunyisha ruhande n'urutero rw'ibifi binuka. Murasubaza basa ndonya kuvugisha ko gatoyi. Koko none ndomba mboze n'umwuka pe. Niko mada, umu nasoni. Urabona urutebo rwawe ukwiye kurwegereza amarete yanjye yampenze. Shaka hano gishira sinshaka rwose ko kinyegera. Ariko se ubundi nkubaze. Ucuruza amafi yaboze cyangwa.
Ngo mbiki?
Vana urwo rutebo impande y'amarete yanjye koko. Tasoni. Uzi ko nta muntu wayoberwa aho unyuze. Nuko ukurikira isanze gusa agahita kugeraho. Umva shofe, ntabwo nagenda na uno mugore. Musohore twigende.
Patron, unaze iyi gari ni yako ipeke. Iyi ni taxi abatu yote s'il vous plaît.
Wa mugabo, umpa mahoro.
Ubuzumbira.
Eh? Nanze narisha amafaranga nk'ayo warishe nawe. Turumvikana? Sinzi icyo ushaka ko rero. Ubane.
Shofe, umva, ngira ngo urabona ko ni yubashye. Ntabwo rero nisha amafaranga yanjye ngo mfatanye n'urugendo n'amasazi. Postcard.
Basi wa mugabo nkibarize
wonyemerera ko mfite uburobe ngaha nkaburya ko njonje mbanje kukubaza kugira ngo sinsange ndakubangamiye.
Uranyumvira za taxi
none sinzi cyangwe nguheko wumvirize uburobe bw'iwacu ingena bumeze.
Mbona so ni madamu aho ntiwanyemeshe ukagira ngo ko ndumwe n'abasaza bawe ibivugo bamwe bagenda barira mu nzara bagira ibyo babonye byose.
Aha, we baba we. Ukataka kuteza chunga maneno yako uko nasema, eh? Esuko bien kweli.
Ngerwo sabinyabugo nabantu tamenye ubwoko bwa. ndemera nk'uyu nguyu koko ageza kutuzanura umwanda w'ibifi byaboze none ageretswe no kurira ibintu nk'ataze muri taxi
ariko jewe ndi umuntu yumiwe neza na
nini uyu ni jewe umiwe huko abanyabugo ntimushobora kwiwa hako
mutuniye basi wandu
ibi bintu iwacu muhumbo ibintu bitaho ibintu byo mu rwanda abantu barya hantu hose abanyabugo ni utuntu twanyu cyo kora
ntango ariko wa mugabo n'ibyo bintu uri kuravuga ni bike
kitumva se ni iki madam cyakora ushobora kubutumva urumirwa wacu neza rwose wumva urunyabugo gusa
jewe uyu jewe ngo ndi wibugo
ntabwo uri wibugo se
reka reka jewe
uzi ko nabona ko uri umunyabugo kazi madam ibitenge wambaye rwose ndi kubona uri umunyabugo kazi n'ayo mafi
ahubwo wewe nge ndabona neza na neza uri wibugo nta n'ibintu byo gukekeranya
ngewe ndi umunyamuhumuro original ubu ntiwumva n'ukuntu mvuga ururimi rwacu kuko nta kintega
ndabyumva neza kuri kuvuga nk'abimuhumuro ariko ingina wambaye ingina wikakaza eba wamenga uruwibugo neza neza
ahubwo ubu nibwo numvise neza kuvuga nk'abantu muri rusange gusa ibintu ntabyumvise kare koko ibintu byanjye biramenetse di marete yanjye rwose yapfuye imashini iri gufunguka buri kanya
Acha wasi twende. Eh, na bona apeti ku wenye biko wanakula bulobe. Na bona apeti ku wakaka wa bijumba jamani.
Chari kiganiro Combo Taxi, igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12 na 20
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akaino nga duche dusozera ibiganiro n'amakuru twari twafitiye muri kano kanya dushimira abagize urara bose ngo bitegurwe zongere bashikire kuri micro mari kumwe na Joy Diane Ninahazwe yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi yacu tuna Mutagoma ku izina rya bagenzi bacu tubike abantu yatwifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri ngo byose naho utaha ahanje turaza kuba turi kumwe mu makuru yo mu gitondo.
Tu susurro que na música ia conseguir
Americana Iwayo Munara Ejo heza na yo ya koze dishi Tusisuru kena musika ya koze dishi Americana Iwayo Munara Iwayo Munara